Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hazwe.
Wiriwe nchuti bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kazo makuru yokuru wa gatandatu myandagaro turi mu mwaka wa 2022 amakuru twabateguriye turahera ku ngingo nkuru zikurikira ijambo rero tugushikirizwa no munyamahanga mukuru w'umugambwe Sende DFDD Reveriano ndi kuri yo mukwibuka Adolphe Nshimirimana yategwa ivyatsi n'ishirahamwe riharanira gateka kazi na muntu ku isi Human Rights Watch. Iryo jambo ngo ryashikirijwe rishimagiza Adolphe Nshimirimana ubona bakabazwi mu mabi menshi cyane cyane kwica abantu mu Burundi muraza kubikurikira. Ubijanye n'ubutungane naho abantu indwi baciriwe ugupfunga imyaka 15 kuri wa kane na sentare ya Kirundo abona bo bakaba baciriwe uwo munyororo ngo atabanjwe gukogwa amatohoza akwiye. Ibyo bisigurwa n'umushinga wa manza Janvier Bigirimana aho amenyesha yuko icaha bagirijwe cyo kurenga imipaka y'igihugu bidasigura ko abantu babagiye mu migwi yabitwaje ibigwanisho. Na nkuko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu mukurikira ikiganiro ku isoko cunani rw'amaradiyo uyu munsi dushimikira kwitunganywa ry'inama nkuru y'ubucamanza Kazemes.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa duhere aya makuru mu bijanye na gateka kazi na muntu. Ishirahamwe riharanira gateka kazi na muntu Human Rights Watch ryababajwe n'ijambo umunyamabanga mukuru w'umugambwe Saint David de Reveriano ndi kuri yo yashikirije ijambo ryo gushimagiza Adolphe Nshimirimana yahoze arongoye urwego rw'iperereza mu Burundi inyuma y'imyaka indwi agandaguwe. Human Rights Watch ikabona ko ijambo nk'iryo ritari kuvugwa narya Adolphe Nshimirimana azwi kuba ari umuntu yabaye rurangiranwa mugonyanga gateka kazi na muntu mu Burundi. Iryo shirahamwe rikabona ko ivyo guteza imbere gateka kazi na muntu mu Burundi biri kure nk'ukwezi. Ni nkuru tubaza Evelyne Mukeshimana.
Iryo shirahamwe riharanira agateka kazi na muntu rivuga ko ribabajwe no kubona umutegetsi wo hejuru umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ashikiriza ijambo ryo gushimagiza General Adolphe Nshimirimana azwi cyane kuba yarakoze amabi yo guhohotera no kwicisha abo bose bitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Kubw'iryo shirahamwe ngo ni nko guhindukiza imbugita mu gisebe cy'abahohotewe na General Nshimirimana nk'uko bivugwa na Clementine Domantoge ajejwe umugabane wa Afrika muri Human Rights Watch.
Le discours du secrétaire
Jambo cyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD rirababaje kubyishira hamwe Human Rights Watch gutera amashugwe General Nshimirimana azwi kuba yarateguye akongera agahagarikira abahohoteye agateka kazi na muntu mu kubica no gufungira ubusa abo bose bitwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Adolphe Nshimirimana akaba yari ishusho y'umugambwe CNDD-FDD ugonya agateka kazi na muntu ushikirije jambo bene iryo byerekana igihushane ca leta mu gihe yirigwa iravuga ko yagurukiye gushira imbere agateka kazi na muntu mu gushengeza abo bose bahonyanga agateka kazi na muntu mu
Burundi.
Iryo jambo rya Reverend kuri yo ngo rikaba ryerekana ko ivyo guteza imbere agateka kazi na muntu mu Burundi bikiri kure nk'ukwezi.
Les propos du secrétaire général du CNDD.
Amajambo y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ku mashirahamwe aranira gateka kazi na muntu ravyagahinda nayo nyene. Ibyo byerekana ko leta na CNDD FDD ata agaciro bariko baraha ibijanye no guteza imbere agateka kazi na muntu mu gihugu muri kino gihe kageze aho umwasi ashaka. Ibyo byibutsa ububisha n'ubunyamaswa n'ubu bugikorerwa abantu n'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu. Kuri izo mpamvu zose turateye akamo amakungu cyane cyane amashyirahamwe mpuzamakungu kwamana ntaryo bagerageza kuganira na leta ku bijyanye n'agateka kazi na muntu kugira ngo
C'est ce genre de rhétorique incendiaire.
Mwokwibuka ko Adolphe Nshimirimana azwi cyane kuba ari we yagize uruhara rukomeye cyane mu kugwanya imyerekano yo kwiyamamaza ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza cyane cyane mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura.
Twananye amakuru twateguye mu gisata cy'ubutungane igihano nacyo cyo gupfunga imyaka 15 cyaciwe abantu indwi yo mu ntara ya Kirundo mu rubanza rw'ikibiriraho bagirizwa kugomba kuja mu migwi yabitwaje ibigwanisho ngo ni igihano baciriwe hadakozwe amatohoza akwiye bivugwa n'umushinga wa manza Janvier Bigirimana akurikirana iby'amategeko. Uwo mushinga wa manza avuga yuko ubutungane bwari kugenda buke buke kugira ntibasange hari abadodoberejwe kuko kurenga imbibi z'igihugu bidasigura na ntaryo kuba umuntu agiye mu migwi yabitwaje ibigwanisho. Umviriza umushinga wa manza Janvier Bigirimana.
Iyi dosiye y'ugwaruka ruheruka gufatwa mu Kirundo bagwagiriza yuko go bagwarugiye mu mihari igwanya leta y'u Burundi. Ni dosiye twibaza yuko ubutungane bukwiye kwitondera kubera imvo zitandukanye. Imvo ya mbere nuko muri kahise twarabonye ko hakogwa maremenanya ku mvo zitandukanye, vyaba ivyuko ugomba gutoteza abatavuga rumwe n'ubutegetsi shabwa sanga mu bantu bafashwe hariho ibintu by'abantu bafite utuntu bafatwa abo ugasanga bagombye gukorera ikibi abandi shabwa ugasanga ku mvo z'ivyubwoko n'ibindi hariho abantu bariko baratotezwa. Tugasaba rero yuko ubutungane muri mwe n'ivyo buba bukwiye gukora amatohoza yimbitse kandi mu bintu bituma no munsi ubutungane budakora neza harimo no guca imanza za gihuti huti hatatanguye kwitonderwa ibiriko birakogwa ugasanga amatohoza abereye ntiyakozwe bigatuma baca imanza zidahuye n'amategeko zidahuye n'ubutungane zidafasha mu bijanye n'ivyo kubahiza agateka kazi na muntu. Naho rero dusaba yuko kuri dosiyo nk'iyoye aho usanga wagiriza kumbure atashoboye kurenguka ugasanga abantu nka bose ibyo bintu barabihekana ntacyo babizi ugasanga umuntu umwe niwe avyemeza. Twibaza ko bakwiye kubyitondera. Ni bisanzwe yuko ugwaruka rushobora kuja kurondera icyo rirenza hanze y'u Burundi. Turazi ko mu Burundi hari ubukene ko bagenda mu bihugu bibanyi byo bari ibintu bisanzwe turabibona yuko abarundi batari bake muri iminsi bamaze iminsi bagerageza kuva mu gihugu ku mvu zo kurondera igisumba ikindi ni ibintu bisanzwe cyane. Rero bisigura yuko nubwo ibyo byaha navyo nyine bishobora gukogwa umuntu wese arenganya umupaka w'igihugu ntibisigura ko abagiye mu miharigwana hamki nacyo iyo hargize umuntu abwira abantu ko agiye kubasabira akazi agiye kuzobaha akazi bashobora kugwa mu mutego kumbure bo batabateguye nari nacyo bituma ubutungane mwe n'ivyo babukwiye kubyitondera.
Umushinga wa manza Janvier Bigirimana avuga kandi ko abo bantu indwi bataronse umwanya wo kuronswa ababunganira imbere y'intahe kugira bashobore kwiregura neza kubyo bagirizwa n'ubunyene. Kurikira umushinga wa manza Janvier Bigirimana.
Nibi byo kuvuga ngo baciye bacira imanza zikibiriraho abo bantu ntibaronse umwanya wo kurondera umushinga wa manza ntibaronse umwanya wo kwisigura ukwiye. Umuntu ashobora gusanga bariko barajaniranywa ugasanga koko amategeko yakoreshejwe kugira ngo acuvye ahohotere abantu aho kubakingira aho gukingira umutekano aho gukingira inyungu z'abantu ugasanga hariho abantu bariko barahohoterwa biciye mu nzira z'ubutungane. Nashobora gituma dusaba yuko sentari yungururizo kumbure izo hava yiga ugurubanza rwamaze gushibwa niyo sentare boheza bakavyiga neza bakavyitondera bakaja mu matohoza y'ido nido kuri umwe bakamenya koko icyari cyatumye ubwo gwaruka rugomba kuja ku mupaka. Nta kigwanisho babafatanye nta nyandiko twumvise zafashwe zerekana ko bari bagiye kugwana kumbura uwo muntu umwe abyemeza boheza mutungane bakamubaza neza bakumva imvo n'imvano yavyo byotuma rero hubahirizwa amategeko maze urubanza ruzocibwa rukarubanza ruhuye koko n'ibijanye n'ubukingira inyungu z'umutekano zitibagiye inyungu z'abantu bariko baragirizwa muri iyo dosiye.
Inzamba
hajyo inzamba agateka kawe muri kano kanya naho n'umwanya w'ikiganiro ku isoko urunani rwimenyesha makuru ku isoko ku munsi wa gatandatu ico kiganiro uyu munsi gishimikira kwitunganywa y'inama nkuru y'ubucamanza mu gushikirizwa na Bella Mugisha.
Kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Umuntu wese adashimye urubanza ntabanduka yaciriwe arashobora kwitura inama nkuru y'ubutungane. Ubwo rwego ubugwara hawe ububasha bwo kwakira imanza. Leta y'u Burundi ikabona ko ivyo bizoza bisahiriza ubutungane kuzuriza ababyituye. Ariko bamwe mu biti by'amategeko twavuganye muri kino kiganiro ku isoko cyo kwa gatandatu myandagaro umwaka w'2022 bavuga ko ivyo bije gushimangira ingendo ya leta yo kwifatira mu kwaha urwego rw'ubutungane. Kuri mikro muri kumwe na jewe Bella Mugisha.
Kuwa 2023 mwaka w'2021 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarasinye ibwirizwa rigenga urwego rukuru rw'ubucamanza. Inyuma y'umwiherero w'iminsi ibiri wabagize ubwo rwego wabereye Gitega ku magenekerezo ya 2023 mukakaro uno mwaka, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arurongoye yavuze ko hakenewe irindi bwirizwa ryihuta ritunganya ishigwa mu ngiro ry'ingingo zizofatwa.
Twararose ibirego abantu bitwara mu nama nkuru y'ubutungane, novuga yuko dufise imanza zishika nk'amajana nk'atatu. Muga tubonye abitwara bitwarira imanza, ubanza kuraba mbe none ko abitwaye ari benshi, tubanze turaba baziciye. Hari imanza koko ubona yuko hari manza zitegereza gusubirwamo. Izo rero tuziravye twaciye twiga ko neje twari twize mu buhinga ingene dushyira mu ngiro imanza zisubiwemwo biciye mu nama nkuru y'ubucamanza. Twaciye tubona yuko naho twaca tuvuga tuti uru rubanza genda mu rusubiremo gushyira mu ngiro duca dusanga hari hagahaze twasanze hari itegeko ryishyirwa mu ngiro ryari ryabwirizwa. Ubu tukaba twaciye twihinga ingo yuko iryo tegeko ubunyane baca bagenda kuryandika vyihuta. Iryo rero rigizwe n'ishyirwa mu ngiro ry'izi ngingo rero tuzoba twafashe kuri izi manza dusanze koko batarira busema.
Ingingo ya gatatu y'ibwirizwa rigenga urwego rukuru rw'ubucamanza mu gace ka 8 ivuga ko rugenzura ko imanza zicibwa neza rukanaraba n'ishyirwa mu ngiro ry'imanza zaciwe. Rukongera kandi rukakira abagwitura batashimye imanza zaciwe. Kuko mushingwa manza Gustave Niyonzima ibyo bwirizwa rihonyanga ibwirizwa shingiro.
Inama nkuru y'ubucamanza akazi kayo nakukuraba ko hari ico twakwita bona administration y'ubutungane na fonctionnement yayo, ariko ntibashobora gusubirira amasentare nkuko ingingo y'amajana 214 mu gace ka mbere y'ibwirizwa shingiro ibitegekanya. Ikavuga yuko urwego rw'ubutungane rurigenga kandi ntirutegerezwa gukorana n'urwego shingwa bikorwa ariyo pouvoir executive cyangwa urwego rutora amategeko pouvoir legislative. Ikindi naco nuko no mu ngingo ya 193 y'ibwirizwa shingiro itwereka ko umukuru w'igihugu aserukirwa urwego shingwa ntwaro pouvoir executive, bisigura ko mu bisanzwe ntiyashobora kwivanga mu by'ubutungane. Ikinababaje nuko muri iyo nama nkuru y'ubutungane harimwo ibihangange bibiri byo mu rwego shingwa ntwaro. Umukuru w'igihugu asanzwe atwara urwo rwego hamwe n'umushikiranganje w'ubutungane. Mu bisanzwe ibyo byose hejuru hategerezwa kuba hari umutwara sentare ntahinyuzwa ku supreme kuko ari waserukira urwego rw'ubutungane. Kandi n'abagize iyo nama bategerezwa kuba batorwa n'abantu bize iby'amategeko.
Nayo kubwa Vitashimira Imana yahoze arongoye urwego rw'abacamanza Barundi, ugo rwego rukuru rw'ubucamanza rwabonetswemo ingorane kuva kera. Evariste Ndayishimiye acaza abyunyura.
Kuva mu mwaka w'2000 abacamanza bo mu Burundi ntibahengishanije gusaba yuko urwego rukuru rw'abacamanza rwosubirwamo ku buryo bw'uko abacamanza bene umwuga bagira ijambo na cyane cyane mu byerekeye indinganizo n'intumbero ugo rwego rw'ubutungane byofata. Kugezaho mu mwaka w'2013 haba inama rukokoma yerekeye ubutungane. Hanyuma rero muri icyo kiringo baranasabye n'ingene inama nkuru y'ubucamanza yomera, ariko n'icyo gihe ntibyari bihagije kuko hagumye hariho ibyiyumviro biza byerekana yuko umukuru w'igihugu hamwe n'abandi basangiye amabanga muri leta yuko bogumamwo. Hanyuma rero ubunye ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye yiswe ngo ari nanase ngo agira ngo ahe iteka iyo nama nkuru y'ubucamanza ahubwo yaciye aza kuvyunyura kubera yuko iyo nama nkuru y'ubucamanza yaje imera nk'igisubira amasentare yo mu Burundi yaje imeze nk'iyungururizo yaje imeze nk'uko ari sentare ahubwo igisumba izindi
kugavita bishimira imana igikenewe n'ubwigenge nyako bw'abacamanza
twibaza rero yuko uwo mutego abarundi benshi hamwe mbere n'abayiza amategeko mbere n'abafasha Uburundi mu byerekeye igisata cy'ubutungane twaguyemwo wo kuvuga ngo inama nkuru y'ubucamanza hamwe isubiwemwo ngo hari cyo hinduka ibyo bintu birakwiye guhinduka abantu ubwa mbere bakavuga bati dukeneye ubwa mbere na mbere yuko abacamanza bakora nk'abacamanza amasentare agakora nk'amasentare abacamanza bagakora umwuga badakebaguzwa badatame ku ijambo imama n'imigambwe imama na bamwe bamwe mu barongoye ubuzi butandukanye bamwe za documentation igipolisi n'abandi hanyuma rero iyo nama nkuru y'ubucamanza nayo izoba inama nkuru koko y'ubucamanza igihe izoba idacanzemo umuntu numwe igihe izoba yiganjemo abacamanza gusa kumbe bagashobora gutumira bamwe bamwe mu bafise icyo baterera mu bafise icyo bashigikira mu byerekeye ubutungane aho twovuga nk'aba bari muri baro aba bashingwa manza kuko nabo barafise icyo bafasha mu iterambere cy'ugo rwego hanyuma igihe rero ugo rwego ruzoba rutwagwa n'umukuru w'igihugu hanyuma akabazamwe umushikiranganje wa mbere akazamwe procureur general de la republique hanyuma bagashyamwe abanyamigambo bagashyamwe bibishakiye nta kintu na kimwe kizohinduka atari uko kizoba ikinyoma baguma bahenda abanyagihugu
abacamanza basanzwe bidogegwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko bajya ibiturire mu gihe na bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe yigenga bobo bagiriza leta gukoresha ubutungane ku nyungu zayo aha akaba ari naho hagarukiye ikiganiro ku isoko cuno munsi mbere mugisha ariko ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye naho utaha cyari ikiganiro ku isoko
arakenuye bela mugisha mu gusozera aya makuru tubabwira amakuru yanditswe n'iminyamakuru bitandukanye ku Burundi ari nayo tuyasomerwa na Karine Dusabe
amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba
kaze nshuti bagenzi murano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri inondwi yatanguriye kimenyesha makuru SOS Media cyandika ko mu mugambwe CNDD FDD bariko barahana bakaboko karekare mu ntara ya Ngozi abanywanyi bimena muri uwo mugambwe barafunzwe bagirizwa kunyonora amatungo ya leta ico kimenyesha makuru gitanga uburorero kuri musitaneri wa komine Kiremba mu ntara ya Ngozi Pascal Sebigo afungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi kuva kwa 29 z'ukwezi kw'indwi guheze inyuma yiwe afunzwe Maria Goretti bashiraho ishize arongoye umuhari w'abakenyera rugamba ba CNDD FDD muri komine ya Ngozi amaze indwi yose ari mu ibohero rikuru ry'abagore muri iyo ntara wa gatatu afunzwe nk'uko ico kimenyesha makuru kibandanya kibivuga ariko kitanditse izina ryiwe afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara ca Bujumbura SOS Media kikavuga ko abo bose uko ari batatu bagirizwa ubunyonyezi Uwundi avuga ko amaze kurengutswa imbere y'ubutungane ni Jules Aristide Ndatimana arongoye umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Ngozi yarengukijwe muri parke kuri wa gatatu muri dosiye bivugwa ko hanyurujwe amafaranga y'amarundi agera ku miliyoni 49 amakuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru tuyabandanirize mu bijanye n'imibano aho ikimenyeshamakuru iwacu kivuga ko kubera amabisi yunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura asigaye abura abantu basigaye bikora ku makamioneti atwara imizigo mu gisagara ca Bujumbura transvire mu rurimi rw'igifaransa mu kwipakiza ngo ntibarabe bitigiri kubw'ico kimenyeshamakuru uwari we wese aronsa ahagarara aragenda aba n'abandi bakavuga ko abarundi basubiye inyuma aho mu myaka y'igihumbi kimwe amajanjana 180 ariho mu kwipakiza bafata ama Toyota Stutz ico gihe zikaba ari zizozunguruza abantu n'ibintu muvyerekeye iterambere naho ikimenyesha makuru Burundi Echo cyandika ko barundi benshi bataramenya icyiza cyo kuja mu mashirahamwe ashumbusha ibiza. Alain Guillaume Bunyoni umushikiranganje wa mbere avuga ko abanyagihugu byo borohera mu gihe ayo mashirahamwe yojana no mu ntara amabiro yayo ngo birakwiye ko bamenyeshwa ibintu byose bishumbushwa n'ayo mashirahamwe. Alain Guillaume Bunyoni yifuza ko ibiro byo kubakwa mu makomine no mu ntara. Amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi tuyasozerere kuri ABP Info kivuga ko mu ntara ya Kayanza aborozi batarajijuka kubangurira inka zabo ku buryo bwa kijambere kandi bifite akarusho. Kubwa ABP Info kivuga ibyo cabwiwe na Delan Yosaba arongoye igisata cy'ubworozi mu ntara ya Kayanza. Inka 319 zonyene nizo zabanguriwe ku buryo bwa kijambere. Ku nka 551 719 ziharugwa mu ntara ya Kayanza. Icyo gitegirigo ni gito. Uburusho bwo kubangurira ku buryo bwa kijambere ngo birakingira igitungwa kwandura indwara zandukira hamwe n'umwimbu mwinshi w'amata. Cyuti bagenzi, aha rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru Gahindusabe na yabashikirije. Nkaba ndabifurije kuroranirwa aho muri hose na Gasaga.
Amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba.
Karine Dusabe arakenuye ni nawe yacyasozera amakuru turako tabashikiriza bakoze mwebwe mwese mwayakurikiye Edi Claude nazwe na bashikirije nabifurije kuranirwa mu wanyu no mu byanyu naho ubutaha.